Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube, kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'estatu wa Kaburungu, radio yacu vewa kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, namwe abakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije, ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyagabigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga uyu munsi Burundi uriko buri gina imyaka 59 irangiye ushikiri intahe yo kwikukira. Tuboneho akaryo ko kwifuriza abarundi bose aho bari hose isabukuru ryiza. Kuri uyu munsi uri hejuru rero twatumiye bamwe mu Barundi b'inararibonye bakurikiranye hafi ibibazo bya politiki mu Burundi kugira ngo batubwire intambwe babona Burundi umaze gutera kuva bwigobotoye abakoloni. Turaheza kandi tubabaze kandi ku ntambamyi bibaza ko zoba zaratumye iterambere nyakuri amahoro arama hamwe n'ubumwe bidasimbatara cyane nk'uko abarundi babyifuza. Abatumire mu kiganiro ni Ambassador Isidore Mbayahaga ari i Bujumbura mu Burundi. Muri neza Ambassador Mbayahaga.
Ndabahaye mwiriwe Frederic.
Muraho murakome ngaho.
Na mahoro kabisa, tumeza neza.
Ni vyiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na professeur Innocent Mbano, umurongo wiwe ndabona utameze neza muri iki gihe mugabo turamurondera mukanya, ariko turi kumwe kandi na professeur emérite Paul Nkunzimana ari muri Canada. Muraho mushikana na Paul Nkunzimana.
Mwamusereza Frederic, ego turaho naho hashushe gatoyi aturi, ariko mugabo twebwe hano ntiyashika ndi Ottawa, ego turakomeye no kuri.
Narizi ko ngaho muri Canada hashushe muryoherwa kuko ibihe byinshi n'igihe haba hakanye.
Oya, harashuha cyane rwose, bagaturira nkariya muri za Colombie Britannique ubonye ubushuhe burashika ku madogere 50. Urazi ko niyo ubushuhe maze kurenga dogere 30 bitamwa kugorana.
Aho ndumva hashushe cyane rwose.
Ego, haturira.
Mukanya turarondera professeur Innocent Mbano, murongo nturamira neza cyane gusa, ariko mukanya zabaraha mukanya turamuronka. Reka ariko rero dutangura ikiganiro, dutangura mwebwe professeur Nkunzimana, mutubwire ibintu mubona ku Burundi bwashoboye kurangura muri imyaka 59 irangiye buronse intahe yo kwikukira.
Ego, murakoze. Jewe nibaza yuko iyo umuntu avuze yuko Burundi bwaronse intahe yo kwikukira biragoye kukumva, ndetse si no mu Burundi gusa, n'ibihugu byose byo muri Afurika, kuko usanga muri ibi gihe ibyo bihugu kuyo kuri nta kwikukira bifise, ingingo zose usanga zifatirwa hanze, kandi by'ukuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira. Jewe ahubwo icyo nemera nuko iyo bavuze nko muri ibi bihe kwari ukwibuka, ni ukwibuka ku byo kuburiye, kuko siku no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere w'ukwezi kwa kwindwi 2022, kuko ibyo abanyagihugu barondera igihe bahaguruka ilago basa kwikukiranya ariko mugabo inyuma yaho kuri byabaye
professor
nago twafiga ukako ukuru zaje biragenda
yego me
kuri na kwikukira ko hari
ariko muri ko mutubwira ko mu Burundi nkuko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afrika ata kwikukira bafite muri iki gihe
ora nta kwikukira ko kwaje gatoyi na nakarorero nuko yinzi ryane zihari hose muri Afrika haba mu Burundi haba Kongo haba hehe haba muri za Mali haba izo ntambara zose mu bihugu bya Chad hehe muri Congo d'Afrique ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi umva izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ibyo bihugu bifise kandi icyo nohera ko kuvuga nuko hari ukwikukira ubwa mbere kuko ni bya politiki byose biva ku butunzi kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushandara umwe hitwa rindwe yize kuvuga yuko la politiki ni concentre de l'economie uvuga yuko ipolitiki kuvyo kuri ihagaze ku butunzi iyo rero ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu nicyo kikunze na gatunzi
ega me icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambassador Izombaye Haga nawe nyine agnica vuze ku bintu kuzerekeye ibintu Burundi bushaka kuba bwaranguye muri imyaka 59 irangiye hariho telefone numva imeze nabi izido ambassador Mbayihaga muratwumva
hallo
muratwumva
yewe ndabumva gatanu kuri gatanu
ego muduge ku ijambo mutubwire ibintu muyaza ku Burundi bwaranguye muri iyo myaka 59 irangiye
narivuze nti muri imyaka 59 irangiye Burundi buhawe intahe yo kwikukira mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Burundi bwaje intahe yo kwikukira mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa nuko umenga hawe kuyimugobotora ku mico gihe rero Burundi urabona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyine baducura bufuri na buhoro abakoloni murabona yuko intayo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera Abarundi bagiye baracanamwo kubera inzangano zagiye zabibwa mu mitima y'Abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abakoloni nyine ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi bibuke nayo kwikukira Burundi bumaze ikiribo kitari kirekire muri ko burerekana nyene yuko bikukiye ndetse bukeka n'uwabukoroniza yuko bikukiye ubu hari ibimenyetso bigaragara neza yuko Burundi buri mu nzira nziza cyane cyane kuko bwaronse abagabo b'ijurya n'ijambo bahagarariye ubwigenge bw'igihugu
murashobora kutubwira kuduhangira ibyo bimenyetso bimwe bimwe
murabona yuko umushinga ntayi poroyeke aravuga ati burya ukwikukira harimo kugaragazwa n'ubutunzi ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka ibaza kwidashika na 20 urabona ko imbere yaho Burundi butigira bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi 16-19 urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimwo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirimo iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'abarundi akubakwa mu Burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora muraze ko imbere yaho amatora cyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera avuga ati ntayaterereye nayo matora ntaba ubwo turabona yuko tumaze kugira ibihe ngavu ingahe amatora akaba yitunganijwe n'abarundi bakayaterera bo nyene ndetse akaba n'umusesekara
rero
turabona yuko ubu hari ibiriko birakogwa hari ibimenyetso byerekana yuko Uburundi buri kubuhagararira ubwigenge bwabwo ugahimbaza intayo kwikukira ufite icyo bwishimiye yerekana amakungu yuko hari icyo bushoboye
yego me ndabona umurongo wa Dr. Banu Inosambanu umeze neza mu kigihe muri aho Inosambanu
marora neza
murakome ngaho
asa turaho
mu kane gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose uko ntamwe ibintu mwibaza ko byo byaranguwe no Burundi mu myaka 59 irangiye uronse insinzi kukira
ee Burundi ndara ya myaka yose kwikukira cyane ndetse n'ikibazo ubundi na marimari bari cyane cyane
ndabasabe Inosambano murondere indi telefone mwoduha kugira ngo tubahamagare iyo telefone nibaza ko itoshobora kubandanya irimwo ibyinshi amaparazite menshi cyane rwose oya murondere indi telefone yo ndabumva ariko harimo ego vuga twumve hariho probleme na telefone yawe utabonye indi telefone nibaza ko itoto yibandanya ko turakumva ariko harimo amaparazite menshi cyane rwose uni tukumva na gatoyi imeze nabi kiretse muduhaye indi telefone reka tubandanye n'abandi ba batumye turi kumwe ngaha iyi mbere yuko tugaruka kuri mwibwiye Professor Paul Nkunzimana nashaka twumvirize mu kanya gatoyi ijambo Perezida w'u Burundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka 59 irangiye Burundi bronze intaye yo kwikukira
ubukoroni n'ubwicanyi mu Burundi mbere n'ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri Afrika no mu yindi migabane y'isi Burundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaji n'amahinguriro iyo tudahura nayo mahano Burundi cyari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni mbere ko Burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha
Professor Paul Nkunzimana ijambo ryashikijwe mu kuri igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make muri vuga kwiki mu kanya gato
ego murakoze ego amabi yarakoze n'ubu arakogwa ahubwo gihambaye no kuba icyo ayo mabi avako nkuko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku byo kuri kukuru igihugu cyo nyene kitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu adutegereje ubutunzi bw'igihugu mu Burundi buri mu minwe y'abanyamahanga gushika uno munsi haba mu byerekeye n'ibyerekeye ikawa marawe ikuntu zagenze ibyerekeye ubutare kugira ngo murazi ibintu biri mu Burundi ubutare buhawe uko bungana umuntu akaraba iyo buja nacyane cyane buravye n'amantuzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu Rutana itaruzi igitega i Bujumbura cyakanza cyitoke mu Kirundo na Ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi iyo bari muri izo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi yuko Burundi bwigeze by'ukuri harigeze kuba intambwe ntoyi bya ku butunzi ngira ngo nko umuntu arazi imbere yuko ashyirwa ko umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mwaka wa 1986 imbere yaho harakozwe ibintu byicane gose haba bashirahamwe menshi mu bisata bitandukanye by'igihugu z'ubuzima bw'igihugu haba mu mahinguriro marazi ni mashirahamwe menshi za UNAFAS za Verundi ari amashirahamwe menshi y'ubudandaji eka mashami atandukanye za UNC za UNIMAC za IPMABU eka n'amashyirahamwe menshi yashinzwe za SOSUBO rejidezo yarakomejwe ubu rero nk'amashyirahamwe ubunye nkabivuza yabiri ariko arasubira inyuma kubera ko ariko ashyira mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga za UNATEL zose bon hariho
ariko ayo mashyirahamwe
afasha abakozi
ayo mashyirahamwe yari mu minwe y'abarundi
ego ariko umugabo ubuye ayo mashyirahamwe yose ayeze aho umwana ashaka kubera yuko kandi hari na rezidezo n'ibindi bon aza ko kibuze hose ko tebe yaragiye iri mu minwe y'abanyemari abanyamahanga urumva rero usanga yuko byo kuri intwaro yari ashinze ibyo bintu ingorane zahabaye nuko ariyo nyene yaciye ishinga isinya amasezerano n'izo nzego za Bretton Woods izo Banki Mondiale na FMI zaciye zikurikira haci hakurikirwa inyuma n'ishyirahamwe ry'abanyemari y'abanyaburayi
icyo kibazo cy'uko
zagiye zirakurikira zagiye zibandanya ziri ku murindi wo gusambura ubwo butunzi bw'igihugu
icyo kibazo cy'uko
ukwikukira
ntakubari icyo kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushaka kuba buri mu minwe y'abanyamahanga nk'uko muyibuze turakigaruka ko ariko nashaka mbazi na ambasaderi Isidore Mbayihaga nawe nyine agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashyikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoloni
ijambo yashyikirije nyiricyubahiro umukuru w'igihugu ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima gukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoroni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera nuko umukorona cyari bwatezwe ngo ate bwareke abarundi bitunganiriza imirimo yabo ya minsi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo umushyo nawe turareka aravuga ubwa kera nibyo wabona abanyamahanga aribo bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwene igihugu ntiyigera abona icyavuyemo mugabo uno munsi nariko ndabivuga kare haraheze imyaka igihe kuri hafi 20 abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifuka bibi by'abarundi nyine ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahabwe aje bamenwe y'abanyamahanga cyangwa isaha y'abanyamahanga na kera ahubwo byaraba mugabo ntiwabona n'ikinjira mu gihugu ariko uno munsi kubwira umunyamahanga agira icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjiye akaboneka niyo mafaranga mubona leta ibuza ko abantu ku buntu abana bavugwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa hari ibyubakwa mu gihugu ariko ndavuga na dondaguye by'amashuri n'ibitaro n'ibintu bikenewe byose biriko birakorwa amazi meza umuyagankuba murabona umunsi mu Burundi bwa butangure kuwushora hanze nubwo yavuze ngo rejidezo ngo igeze ahatemba hariho ingomero zishika zine zitanu zigazuguruke ku buryo umuyagankuba zuba ari mwinshi cyane ku buryo tuwudaraza hanze ibyo byose rero ni byerekana yuko Uburundi bwahagurutse buriko burahaguruka bukavuga buti aho umukoloni yatwiciye ifuko ko tuva hasi ibyacu tukabifata mu mirimo ijambo rero yavuzeyo n'ijambo ryiza nta n'ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera imve bakamenya yuko bashoboye kandi ibikoresho babifise kandi nkako n'Uburundi bwarahezaga bufise ubutunzi kama butari buke kandi biriko biragaragara neza yuko umurundi yaba mukuru gushaka kuri mutoya bose bariko barabona ko inyungu niyo nkabona yuko rero uduhimbaje umunsi wo kwikukira by'ukuri turiko turabona ukwikukira nyakuri uko ariko
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Anise muriwe neza
muriwe neza
muhe gani se
muri komine Mitamba iri mu ntara ya Bururi
ya Bururi kandi kazina kawe ninde
yaremye
niko yaremye
havugiyaremye
duga ku ijambo havugiyaremye ikibazo cyumvira mu kanya gato
yego ingere yuko bifukira ingere yuko bagandagura umugani wa bigozi ko gwagatsore abarundi bose bari hamwe ndondera intaye y'ukwifuka naho bamwe batazumva kumwe kuko bamwe barondera yuko bifukira bune nyine abandi bakarondera yuko bifukira ataragera akibazo cy'amoko cyari hagati mu barundi kubera iki nyuma y'urupfu rwiwe abarundi basiye basanamwo bishinzwe amoko bavuga yuko ari hamwe hapfuye umugabo hasigara umugayo akabazo kagira kabiri ubukene buri mu banyagihugu b'abarundi nta kuntu ubutunzi bw'igihugu bwoba butasabikanywa na bose nk'uko byategereje
murakoze cyane rwose ibibazo byiza ibibazo bibiri byiza reka professeur Paul Nkundimana mutangure mu ishuri ikibazo cya mbere cya Anise Vugiyaremye avuga ko abarundi bari bafatanye mu nda nyuma yaho turonkeye ubwigenge reka naho umugani wa Rudoviko rw'agasore gandaguriwe haciye haduka ikibazo cya moko munduge ku ijambo kuri icyo kibazo cya mbere
ego murakoze nibaze uko ari bibazo birahubwo aravuga yerekeye ubumwe bw'abarundi hanyuma aravuga n'ibyerekeye ubukene rero nivyo imbere yuko agasore yicwa kuby'ukuri ibibazo vyerekeye amoko mu Burundi erega ikibazo ego nivyo abazungu barabizanye bon n'abaje ko n'igitabo umuntu agomba kuko bo urumva basanze abarundi ari abantu basanzwe bafatanye mu ndi bamwe urumva rero ni kuvuga yuko igihe cy'intwaro ihagaze ku mafaranga itari zashike mu Burundi ego aho turatutsiragara hari n'abatwo bahariho umugabo byabifise iyi ntumbero kuko bo ubwa mbere hoho nuko abazungu bakoresheje abantu ngo bahita ngo mu banyabuhinga bamaze kubapima amazuru uburebure n'ibindi kuko ibyo bari bibaza byose byari byabananiye by'abasuye batavuga yuko ngo ari ntuzenya ngo bamwe ari abarimyi ngo abandi ari aborozi abandi nabo batware n'ibindi hanyuma basanga ibyo ntibikunda basanze yuko umurimyi wasanga n'ukorora yorora uworora yari umurimyi ibyo bikagura ukundi babitandukanya niho rero baciye batangura kuzana ibintu byo gufata abantu bahere kuko uko bameze inyuma uko babeha amazu uko ameze ibintu byerekeye ntuzenya adabye bise adina mu mitwe zamengosho kuraba mu nguvu ziri mu kuboko kw'ibubafu n'ibindi gushika naho baja ngo uzi guharura ngo amagufu usanga n'ibindi urumva rero niho inyuma rero baba yuko ibyo bidafashe niho bazanye rero izo zo kuraba abantu
ariko
inyuma
ariko professeur Nkundimana hariho abantu bashobora kuvuga
muri iki gihe ngiye nkurikije gatoyi urumva rero muri iki gihe ingorane zihari nuko mu Burundi ibyo ababirigi n'abandi bazungu babigisha abarundi nibyo turimo nibyo dukoresha haba ahantu hose kuko ikintu kimenyesha gutandukanya umuco n'umutuzi cyangwa n'umugabane iki nta na kimwe kiratandukanya ibyo kuri atari izo nyine abazungu bazanye ugenda hajya ku ibarabara cyangwa ugenda mu isengero cyangwa ukajya hehe cyangwa ibintu byose ku mabarabara n'ibindi itandukanyizo nta handi riri nibyo rero twebwe rero abarundi twafatiye ko nibyo tubandanya dushyira mu ngiro naho iyo umuntu ariko arakema uwundi ashari ko arasa uwundi sumubiri je ariko arasa umurundi subukono ariko arasa umurundi
mukanya gatoyi professor Nkunzimana ni kuki kubwanyu abarundi baguye muri uyu mutego
muri politiki nta mutego uriho kuko ijo nye bigigo nabantu abategetsi abantu bashaka kuja ku butegetsi cyangwa ari ku butegetsi urumva kuko ni gukamisha indyo yita gukamisha no uvuga umuntu aja ngaho abantu baja ngaho bakashaka kubisa yuko bariko baravugira amoko ariko baravugira ubwoko mugabo akicara ko bavugira urundi bose mugabo akitwaza ubwoko ivyo sivyo na gatoyi ivyo guhenda abarundi ahubwo niho mbona yuko icyo kibazo cya Aniseti yabaje cya kabiri niho nyina ko tuzakigaruka ko
murashobora kubandanya
niho hatuma abo bantu bashaka kujya ku butegetsi cyangwa abari ku butegetsi bivuga ibyo bakamisha kugira ngo abarundi bacanemo ibikoresho gusa ntagira kibamarira ubukene buguma bubandanse mu Burundi nk'uko Aniseti aje kubivuga
mumpe igisho gufi ngufi tukiri kuri we nyine ya Paul Nkunzimana ikibazo cya kabiri cya Anise avuga ko eka ubukene bwa buva ku kuntu ubutunzi budasarikanya hagati y'abarundi mu kane gatoya cyane rwose munsi y'ubuntu
ego mukaya gatoya ariko ndaza gutafira ko mu kindi gihe kuko nkuko nabivuze navuze ko ubutunzi bw'u Burundi buja mu minwe y'abanyamahanga none uvuga iyo nikel iyo ija uvuga iyo nzaha izo nzahabu iyo zija uvuga izo terrare za gakara terrare uvuga ubutaka budasanzwe muri hake ku isi nabwa yuko Burundi burimo izo terra ubutaka budasanzwe ku isi hari turi mu kibara cya kabiri inyuma y'Ubushinwa ku isi yose nzima uba utunzi uko bungana mwovuga izo nzahabu mwovuga izo kota iyo zija mwovuga izo kasiterite za ufamite none aho ushobora kuvuga ntuzenya izo nzahabu za butihinda za cikitoki n'ahandi iyo zija zija mu mifuko y'abanyamahanga kandi nanone wo mumenya yuko nta kintu kiva muri izo bisata bishinjira muri leta nanone mu mazi yuko ntuzenya izo tera none hari hafashwe ingingo yuko barahagaritse ya Rainbow yarahagaritswe yifata kibanza ndetse n'umushikira bwanjye wa mbere yaramenyesheje yuko atakintu cinjira muri leta uba rero ivyo vyose nivyo bituma hari ubukene yaba ubwo butunzi bwose bwashobora kuja mu banyagihugu iyobwo ubutunzi bwose bwashobora kuja mu minwe y'abanyagihugu bugashobora gusabikanywa nta bukene baba buri muri iki gihugu mu Barundi
murakoze ndabona na telefone ya Professor Bano Innocent yagarutse ariko imbere y'uko duha ijambo Professor Innocent Bano tubanze tugaruke ku mushinga ntahe Ambassadeur Isidore Mbayahaga agire icyo avuze mu kane gatoya cyane rwose ku bibazo bibiri bya Anise ikibazo cya mbere akaba ari ikibazo avuga cyamuko cadutse inyuma ya Burundi buronke ntayo kwikukira ikibazo cha kabiri nacyo nico cy'ubukene goba buva ku kuntu ubutunzi budasabikanywa mu kanya gatoya cyane rwose Ambassadeur ndabona kanya kihuta
yego murakoze cyane Anise avuga yaremye yabajije neza kuko yavuga ati mbega ni kubera iki inyuma y'igandagurwa cy'ubuganwa bwa gasombe ntayo kwikukira Burundi bwahavuye buca bujya mu njyane zidahera yavuga ati impamvu yoba ari iyihe impamvu ni imwe gusa kandi irumvikana kuko abagandaguye umugandagurwa wa gasore ni barya nyene batewe ko bemera yuko Uburundi bwikukira n'abantu bazungu nyene babikoze muga bakoresheje Abarundi bari gito batemera yuko Uburundi bwikukira abo rero urabona yuko hace hatangura kuja intwaro umuzungu nyene yishiriyeho ibyo birazwi nta muntu bijya Repubulika zagiye zikurikirana guhera inyuma y'ibihumbi mirongo icyenda na gatatu nta n'umwe yatwara igihugu abazungu batabishatse bavuga bati naka turamukuraho tuhashira naka muri icyo gihe rero igikoroni cyahavuye gica kibandanya mugabo umuzungu akinyegeza inyuma y'intwaro mbi wenyine ariko arishyiriraho icyo rero cyahavuye kiba rero injyane birabandanya kubera umuzungu ntigira agomba yuko urundi butekana uko butekanya abantu bavuga muri bwa bumwe bahoramwo uko murabizi yuko imbere yabo imiryango niyo yavugwa mu Burundi nta moko yarahari barabona bati rero abarundi bagasubira muri ka karangamutima kabo ka kera ibyo tugomba kwiba cyangwa tugomba gukora ngaha bizaba bitunanira niyo bateza kuturyanisha bagaca bishyiriraho amarepubulika bashaka hagatwara uwo bashaka bakoresha ibyo bashaka gushikaho abarundi bavuga ati turabirambiwe izi njyane turazirambiwe aya maraso aguma aseseka turabirambiwe abantu baravuga bati reka uko bigenda kose dufunze cya kiguzi gikomeye mugabo abarundi batangure kwishyiriraho inzego bitoreye rero amiseti yobimeya yuko kirya gihe niyo mpamvu yahabaye Uburundi bwahawe itariki n'ukududa idarapo gusa mugabo umuzungu wari gutereza kubyura abarundi akabereka ingene bateza bakore bikukire bakore ibyabo maze ubwo agasore yari yatangwa na koperative n'ibindi yereka abantu gutunganya imigambi yabo baci bamugandagura baca bishyiriraho abacangero ibihemu by'abarundi bihemuke abene wabo nicyo gihe nagomba kuvuga yuko byagenze uko ikibazo cya kabiri yabagije kirabuza ati mbega ubukene bwo buhari ubwo ntibuva ku kuntu usanga ubutunzi bw'igihugu budasangirwa ku rugero rukwiye n'abarundi bose bye nibaza yuko icyo yavuze wumva ubukene nibaza yuko ubukene butari mu gihugu iwacu gusa buriho n'ahandi mugabo navuze ngo uye urabye ingene leta y'u Burundi iriko iratunganya ubutunzi bw'igihugu biragaragara neza yuko umurundi wese ku rugero rwose ababa ko ubutunzi cyangwa ubukene baraheza bagashyikirwa ubutunzi bw'igihugu nyakubahwa Federike si ukuvuga ngo abarundi bavuye mu gihugu cinjije angahe umwaka ngo tuyagabure umwe wese abika iwe umufuko ubutunzi bw'igihugu ni ubu bugura imiti yo kuvuza abana ku buntu gushyira ku myaka itanu ni ubu bugura imiti yo gutuma ababyeyi bigaruka ku buntu bitwara amahera menshi cyane ijya miti n'aya mafaranga bavuga bati abana ntibasubire kwiga batanga amafaranga leta irabarihira minerivare n'ibi bitungwa leta iriga iratanga iha bene gihugu ku mutumba ku mutumba ubuye abantu bose benshi bafise ibitungwa bafise ibintu bahawe amahera rero cyane ubutunzi bwinjira nicyo bukora kugira umurundi wese abone yuko leta iri kiringiza amafaranga kubwo ubutunzi bwa nawe agashikirwa
ndabona akanya katujanye ambasaderi ego
biragaragara neza yuko umurundi muto muto nawe ne aheza akagira inyungu mu by'ubutunzi bw'igihugu biriko birinjira bigaragara nuko rero nibaza yuko ikiringo si kirekire urabona yuko ni nyuma y'ibihumbi bibiri na gatanu niho bitanguye ko abantu bagira bati dukore ibi n'ibi hama bene gihugu nabo bashikirwe kuri ibi iyi
icyo kibazo cy'ubukene kirakigaruka ko ambasaderi
bayifashe gukora n'imigambi myiza bariko batwereka yo kwiteza imbere turabona yuko mu minsi mikeya nk'uko yavuze nyir'icyubahiro ati umuntu wose uronka icyo ufungura umufuka uronka amafaranga turabona yuko hariho ibyizigiro
ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushyirantahe inosambano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza mu kanya turaja ku munywanyi Emmanuel ariko Professor Habano Innocent mugihe namwica mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'u Burundi eka Uburundi bwaranguye muri rusange kuva buronse intsinzi yo kwikukira araheze imyaka 59 mu kanya gatoya cyane
murakoze cyane mbere yuko mvuga nishobora kugitura bimanuka mu nsaba batumire naho ari intumbi kuri bavuze njyewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushika ko byofata igihe kinini cyane mugace nashaka kubanza kuvuga nuko twabanza tukaraba kwa imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira Uburundi bwikukire ucubona ibyo bashyize ko ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabifite ko mugabo rero kuvuga ko twabifite ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independence navuga ko ari si ukuvuga ko ari igihe cyafi tubonye na kugira ibintu byose bica biba ni ibintu ni process ndende ni ukuvuga ko gushika n'uno munsi iyo independence abarundi baracyayirondera muri baribuka independence icyambere kimwe cy'amere cyerekana kwikukira ni hamwe ibendera ry'u Burundi durira bakarimanika no makongo muze muraba igero pfa y'urimba rwa mbere rurandi rwandi byo gutu Burundi no muca mutara ko igihugu cy'u Burundi kigihugu cy'u Burundi kigatwagwa n'abarundi
ego be nagira kandi mu gihe cyo muvuze ku byazo byabajijwe n'umunywa wa radio y'America
hanyuma mbandanije ibi byakurikiye mu kurondera ibyo bari basaharanira kubarondera independence hagiye haca mu mitego imitego myinshi mu Barundi baragerageje basinjiye mitego baragandaguye umuganga rudovuga kwa Gasore yerekana yuko abasha abatari babishimiye independence bati bavuga bati reka turabe ko twogaruka tugagaruka ku butegetsi tugafata Uburundi muri abo byaranze Abarundi iyo ni intambwe igira kabiri Abarundi ko berekanye yuko nabo bagandaguye umuganga rudovuga kwa Gasore bashobora kubandanya bibi barongoye igihugu cyabo ego n'ibyakurikiye murabizi ko Uburundi bwaragerageza kwama buri kuburarondera ingene buva mu ngorane byatewe n'abakoloni mugabo agacaza mu bindi bibazo bimwe na bimwe bitava ku Barundi byava ingene isi iko iratwagwa mwarabonye ko twaciye tumaze kubona independence twaciye tujya mu byerita gerfoide agacaza mu bintu byinshi rero bica bituma n'abandi bateza gutwara kugira
basikuru
hanyuma ibyaranguwe rero ishobora kuvuga cyane cyane ni mu rwego rwa politiki Abarundi bavuga ko bikukiye mugabo mu rwego rw'ibindi bindi cyata rimwe rimwe haratarimo agahaze ari nacyo gituma ubaho tugeze turaje n'ibihe turimo mu makungu cyane cyane ngo nk'ibya globalization tuvuga ko kuvuga ko bikukiye ku bukene n'abandi ibihugu birakeneranira usanga hari ibyo ibintu Abarundi bonyine bashobora gukora ukwabo ama bya politiki urabya mu butunzi n'ukuri yewe sinavuga ko navutse mu 32 mugabo mu gihe navukiyemo usiko ubu ndabona ko hagiye habakarusho inyene Abarundi bagenda baba inyene babaho bwa mbere twabaye uno munsi
ariko nkuko
inyene ni inyene iriko iratunganya
egome inasamba no nkuko ariko nkuko nzira gato inasamba no
mu minwe ibyo gutwara igihugu n'ingene iby'ubutunze kandi ibindi bitata byinshi
egome nabasabye umpe inyishungu ngufi kugira turabe ko twoheza ibibazo byose dufise muza bamukoze tugarutse ku bibazo byabajijwe na Anise aravuga ko kuva urundi bwikukiye hadutse imyanya za moko eka zabandanije gushika no muri iki gihe ku bwanyu ivyo mubivuga kuri iki mukanya gatoye cyane rwose ikindi kibazo nuko yabaje avuga ati ubukene burangwa mu Burundi ntibwa buva ku kuntu abarundi badasabikanya ubutunzi
imyanya za moko kubona zaduka nabivuze imitego yabaye myinshi murazi ko mu gihe bari kubaharanira independence hari abashaka ko independence n'abandi batabishaka muri abo rero batabishaka bateza kurondera uburyo bwose bwo bacanisoma Abarundi abo rero nta namwe bigeze baza kuko n'abantu bari bari kumwe n'abakoloni abo bari kumwe n'abakoloni uko hariho bamwe bamwe babandanye ibyo byumviro byabo n'ugusika n'uno munsi akaba n'abacanisoma Abarundi ibyo rero ntibitangaje kuko igihe hari imigwi ibiri hariho umugwi wamushaka iminsi yose kugira urabe ko ugaruka ku byumviro byabo bya mbere abo nabo nibaza ko mu Burundi mu Burundi bari bashaka ko independence saba kugira Abarundi bajye hamwe babandanye ya migambi yo gutandukanya Abarundi kugira basore gushyikira ubutegetsi abo mu byumviro byabo hariho n'abandi majenasi babandanye kuyishyira
hanyuma
uno munsi hari abakiriho bakoresha n'abakoroni ibyo rero nibyo bituma ibyo njyana ebyiri mugabo urebye na audio tera ubwoba kuko boro bijya biragabanuka kuko Abarundi benshi bagomba batahura yuko ibyataho bifatiye
hanyuma ubukene
imbuto mbi zarize n'abakoroni
hanyuma ubukene ngo bwo uva kuki Anise avuga ko bwo buva kudasabikanya ubutunzi mu kanya gato munsi munutu
ubukene naho bijyana n'ibihe ubukene bijyana n'ubuhe none inyuma ya independence turazi n'Abarundi bari babayeho urabona uko isi nubana nk'ubutuguma tujya mu byago rwatsi uko icyo nakwita ibyo abantu bakenera uno munsi sicyo kimwe n'uko n'ibyo bakenera mu myaka yahera uko isi yaguka uko rebeza zibaho niko uraba n'abantu baba bakeneye ibindi igihe rero igihugu kiba kivuye mu bihe bimwe bimwe bibi ntibishobora guca igihugu nticyonka byose kugira ngo icyo giha abenegihugu kera umwenegihugu ntiyari akeneye telefone ubu ubona igihugu akeneye telefone ugasanga uburyo ataza kugurisha kugura ko telefone usanga ari byinshi urabye uburyo umuntu wa kera yakenera kugira ngo yakenere ni nacyo bituma lofera domani ko nabyita mu gifaransa ubu muri monde turimo usanga bigoye abantu batabona ko ari ubukene mugabo
nibaza ko abarundi bamaze gusa kuri intambwe ura ibyo bakenera n'ibyo bashobora gukoresha kugira baronke ibyo bakenera nibaza ko bijanye n'igihe ibihe biriko birahindagurika suga ko bijanye n'uko hariho ubukene busesa bugacana mu Burundi murazi ko ikindi cyerekana kwikurikira ku Burundi murazi ko hariho ikigo kigezwe ibyo kwereganya amakori ariko gifasha kugira n'ubutunzi bw'igihugu bugenda nako nyine mbere nta byari bihari mugo birahari yerekana yuko ubutunzi bw'igihugu buri kuburagerageza gutunganywa neza kugira abarundi bose bashobora kuronka bashobora gutunganiza mu byerekeye by'ubutunzi
iyo
ni intambwe nini cyane ari nacyo gituma duteza kurindira abisari processes and dependence n'imbere muzobona ko hari ibintu bibandanya bihinduka
neza cyane tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuela muraho Emmanuela
yalo
muraho Emmanuela
yego muraho neza
yego muri hehe
amandi ngisagare Bujumbura
ni Bujumbura kandi kazina kawe ninde
ndayisenga
duka ku ijambo mukane gatoya cyane rwose ikibazo cyumviro
mbo ahamana shaka mbaze aba batumirwa
yego
se bombarira izo nganda izo zitanu zijyango zije kuguresha umuriro hanze aho zoba ziherereye hama bo nyine boba bari bari igihugu cyambe bari hanze kubera twebwe turabifite ikibazo cyo ko tutaburira kuri FM ama nigiye bazo nashaka kubabaza murakoze
murakoze reka ikibazo cyawe tugihe ambasador Isidore Mbayihagarariye ashikirije icyo kibazo mu ntango mugire icyo mubwiye Emmanuel Ndayisenga abaza kubyerekeye uko kudandaza umuriro hanze
bo nibaza yuko nubwo avuze ko abikurikirana ngira cyane kuko nimba arakurikirana ibikorwa bya leta umushikiranganji ajeje iby'umuyagankuba n'amasoko nta banguvu aherutse no gusinya ntuzi amasezerano n'ibindi bihugu yuko bo avuga ati izo ntuzi reka ndabimubwira hariho rusumo nibaza ko yumva hakaba na ruzizi ya mbere n'iya kabiri hakaba rero na Gigi Murembe izo zose zahejeje ibikorwa byazo ubu zitaruwe kudanaza umuyagankuba kandi rero umuyagankuba nk'uko nabivuze kare ugiye kudanaza no mu bindi bihugu kuko izo rekura umuyagankuba utari muke iyo nibaza yuko akeneye kubimenya yojya ku site ya guverinoma akabiraba ko yoca bisanga ko n'ibiriko birakorwa mu nyuma bitaraheza akazi kaza ayandi mama yari mabaraza kiri karubakwa atabisanga ko mugabizo nabubwiye zozo ubunyene nibaza yuko bitabwe gukora hanyuma bafadikanije rero n'imuyagankuba wari uhari nibaza yuko ibyo navuze yoca asanga ko ari ukuri iyo byaba birahari
yego reka tugaruke kuri Professor Paul Nkunzimana mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu ibihugu byinshi bifite muri Afurika n'u Burundi burimo bidafise ubwigenge kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga umuti w'icyo kibazo wotorwa gute Professor Nkunzimana
yego murakoze mbere yuko nishyushye tuzabanza kubanza kugaruka ku kindi ubwa mbere inzego zo muri Afurika iz'amatora by'ukuri mu mwazi yuko umuntu wese azi iyo byaje biva sarundi bavuze ngo tuyadushinyize ubu twitoreye mwazi yuko habaye inama yahuje umukuru w'ubufaransa Mitterrand n'abakuru b'abanyafurika bya bindi bita France Afrique hagiyemo n'ibindi bihugu nk'u Burundi n'ibindi bihugu bindi bo mwazi yuko iyo nama yabere i Rabole itariki 1920 kwa gatandatu mu 1990 uba rero Mitterrand umufaransa abandi bihita bitwa abakoloni bategetse abanyafurika ati nimba mushaka imfashanyo nimushireho inzego mwitoreye aho rero niho yaganiyeho byavuye ni ukuvuga rero izo nzego yego ni inzego abantu baba bitore mu bwoko by'ukuri baba bazishyizeho ku nyungu z'abo banyamahanga abo intwaro zihagaze ku mahera namye mvuga intwaro ihagaze ku mari somedo la bore rero nico yigamije nizo yuvya za Afrika kuba yibandanya bikora urumva rero ni ku byukuri ni nizo zya sinzego abantu babitore bo nyene mugabo babashizeho kuba uko abategetsi baba hari baba ati yego kugira ngo twese twandange tubonka izo fashanyo reka dushireho izo nzego abanyagihugu bisore kuri uko batoye kandi ngira ngo murazi amatora muri Afurika uko yamagenda ni cyose iyo habaye amatora igihe cyose hamaba hacari ingorane ni ukuvuga yuko n'amatora aba yagiyeho ata muco ubuhari na gatoya ahantu hose habaye amatora muri Afurika inyuma yaho hamare ingorane amare ubwicanyi nubwo akarorero hanyuma ikindi nacyo ikibazo wowe warumbajije ego igihugu kiratunze nabivuze kuva kare ni kera yonyine hariho amareserve
muravunagura amajambo ndabona akanya kihuta
amamiliyoni amajana abiri na mirongo umunani nabivuze yuko ivyerekeye tera ubutaka bubaho buba hake ku isi usanga harimo ubutare bwinshi bakuramo ibintu byo muri iki byo muri bibihe haba amapiletrike haba izo amatelefone haba elektronike n'ibindi Burundi ni cya kabiri ku isi havuye Ubushinwa egutse rero kuko ikibazo rya aniseti yabajije kuva kare ni ikibazo gihambaye cyane rwose gusabikanya na bose gute gusabikanya na bose yumva yuko ubwo butunzi navuze kuva kare ayo manikeri za musonga ati za ntuzenya za gitega ayo izo nzahabu zo mu cibitoke z'imuhinga n'ahandi ayo makota heza kabarore n'ahandi izo vya wolframite n'ibindi ubwo butunzi bwose wari bukeneye uko buja mu minwe nibwo buryo bwusabikanya bwonyine ni ukuvuga yuko kandi nanoneho hariho n'ikindi kintu giteye ubwoba mu masezerano yose avuga yuko ngo leta y'u Burundi gusisemo umutahe w'ibice kuva ku icumi gushika kuri 25 ngo kubera yuko ngo ariyo isanzwe ifise ubutaka none ubutunzi bwose bw'igihugu nanone ni uko bivuze kuva kare umushakanji wa mbere wenyine yavuze yuko leta zijya kujya butaka bwo bigakaba n'ahandi yuko ata amafaranga yinjira muri leta ni ukuvuga nubwo ayo mashyirahamwe aragenda akagera guhura ibyo bintu mu butunzi bwose agatwara iwawo za Burundi Metallurgical za chemical buffer metal refining za rainbow zose za tantalum za African mining limited za Tanganyika mining Burundi za Morgan nta kindi zikora
atausubutunzi
mu gihe buzobana yabuja hanze y'igihugu umva abarundi bazobanira bakena kandi hariho n'ikintu mbare gatoye Frederic
akanya kagiye cyane rwose amasegonda 30
ubutunzi kandi umuntu araze abarundi bagenda bakena kandi nanoneho kugira ngo mbese murazi yuko uburundi bwaronse ikibaza busize uno munsi ikibaza cya mbere mu bantu bakenye ku isi ahantu hitwa isi ni ukuvuga uburundi ni ubwo gice gihugu cya mbere gikenye
ndabona kanya katujanye
bakenye
icyo kibazo nibaza cy'ubukene n'ubutunzi bw'ibihugu tuzokigaruka ko ariko reka tubibutse ko mwikomora abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite wundi munywanyi James muraho
aho
murakomeye James
n'amahoro
muri hehe
Ibujumbura
kandi kazina ninde
Byizigiro
mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'umuriro turiko tuvuga ku myaka 59 irangiye Burundi buronse intayo yo kwikubwira
yo mu by'ukuri mbona i Burundi wacu twikukiye ataragera kubera nk'aba nk'iyo baturekera gatoyi nk'abanyamahanga bakamanza imigambi bari bakoze iterambere ahubwo niyo mbona gushyira umunsi tukigirako nk'amabarabara akomeye niyo tugifise amajorite na yabo ibitaro niyo tugifise n'amashuri yego amashuri haragiye harubakwa ayandi ku bademi senke iyo batwemye ko igihugu nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza yari icyo gihe rero twari hukiye nivyo dusa nkabikukiye ariko mu rundi nkigeza ronke ijambo bamwe baracinyijwe bamwe barangazwa aho hagiye havuka n'imigendere y'ibiroberi kubera agasinyizo k'intwaro zari icyo gihe zarasinyize bamwe baratwaromoka bajya mu ishyamba kubera bagenzi babo bishwe ariko n'ubu rero ntibyanahera ntibyanahera kubera n'ubu haracyari abantu bamwe bangajwe hanze y'igihugu abangajwe bashikiye bamwe muri bo nibo ari abantu bacicwa rero nicyo gituma mbona yuko kuva icyo gihe ntituye twikukira neza
reka icyo kibazo cyawe tugihe ubwa mbere na mbere Professor Inosambano agice kivuze ko ati James ati urundi bwikukiye hataragera tuba ku ijambo Inosambano
se nibaza yuko ibyo atari byo nibaza ko hari hageze none bwikukiye hataragera ufatiye kuki se nibaza ko Burundi byari kuke mugabo nkuko nabivuze Burundi bwagiye buryo harimo imitego myinshi yagiye ibamo kandi nkuko nabivuze ibyo by'injyane ahari abantu bamwe baba bashaka ubutegetsi iminsi yose bakitse mu ngufu kubera ko biba bimeze kuca nkemeze kuza byama bituma icyo bayita probleme entera ntibivuye kuri babandi bari bahora bakoroniza Burundi ibyo nabyita yuko ari ngona ziri hagati mu gihugu igihe harimo bamwe binjiwemo n'umugera w'ibyumviro byo gucanamwo batashatse kwikuramo muri icyo gihe rero abarundi bonyine nibo bateza kuraba ibikenewe kugira ibyo bintu bihagarara nibaza ko mu bihe byose twagiye ducamo abarundi barimo baragerageje kuraba ko ingene botora inyishu ku bibazo byabo nibaza ko gushika uno munsi turabona ko n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo ariko bicana ariko bagira gute abarundi barabyicariye barabonye ko kwikukira ari ukuyaga hagati yabo iyo ni ukwikukira kw'abarundi ntibirinda kuva hanze ngo abarundi abo hanze barinde kubabwira ati muteza kwica muteza kubwira uko mwarabibonye mu minsi yahera nyine byagenze nibaza ko niyo ari intambwe abari Burundi buriko burashika ko kwerekana ko nihaba ingorane hagati y'abarundi bateza kuzoritorera umuti hagati yabo ibyo rero byagiye biba ni bya bindi navuga nti babandi batashaka ku Burundi bwikukira bateye mu Barundi si Abarundi bonyine bashaka ko bibukwa mugabo Abarundi ibyo bashaka kubona uko Abarundi boza hamwe rero reka duhimbaze uko kwikukira kuko kwikukira bitwibutsa ko dufite twebwe Abarundi icyo dushobora gushika ko tutarinze kwitura abanyamahanga
muravuze ikibazo cyo gucanamwo reka tuje kwa Ambassador Isidore Bayihaga agica avuga kuri icyo kibazo nyine reka kisigaye kibonekeza cyane rwose hari mu minsi iheze ibitero bisigaye biba mu mabarabara Ambassador Bayihaga ibitero bisigaye biba mu mabarabara ugasanga bihitanye ubuzima bw'abasivile ataco bazira ivyo bitero biramaze kuba katari gake ikintu ku bwanyu mwavuga kuri ivyo bitero n'ikihe mu gusozera
ku bwanje nuko nyene abantu botahura yuko intambara atakibanze bivuze mu gihugu kuko abarundi benshi batari bake baramaze kubambirwa n'izo ntambara kuko kanatsinde no munsi nta kintu gihari cyotuma abantu bateye intambara mu gihugu igihugu yatekanye amoko yose arabanye umuntu wese ari ku bikorwa byiwe no garukirangira kuri ibyo Professor Mbano ashikirije mu bisanzwe hariho abantu bamwe batigera bifuza yuko Uburundi bwotekana hari abantu bamwe bajya kumuhingira y'abantu b'igihugu ariko ku byabaye birababaje kubona mu gihe tugezemo urabye imigambi y'iterambere yari kirakorwa hariho abantu baciyumvira kujya gutegera abantu bakabica nibaza yuko rero ako gatima nk'uko kizigenza wacu nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye amaze iminsi agendera intara zitandukanye yigisha abantu yuko bobana mu mahoro no umutekano umwe wese hanyuma akajya ku kivi tukiteza imbere nibaza yuko ibiriko biraba gushika ubu ntawe nobyageza kuko ntawe ndumva yivuga biraba gusa tukabyumva ariko nibaza yuko igihugu kirimo abagabo bazoneza bitorera umuti bihagarare vuba
abarundi
bakomeza imigambi y'iterambere barimo
namwe Professor Paul Nkunzimana kuri icyo kibazo nyine ibyo bitero mu bivuga kuri iki bigize iminsi biba bigahitana ubuzima bw'abasivile atacu bazira
koze kuri ubwicanyi ole misho senya nta narimwe umuntu yovuga yuko hari inyishubuzana ahubwo bwicanye butera amarira kandi ugasanga hariko hishwa abantu atacho azira umuntu ari ku isoko cyangwa ari mu muduga cyangwa ari mu bunywero urumva umunyagihugu uba ibyo bitero byo kuri n'ibintu byategerezwa gushyirwa ahabona kuko nibaza yuko inzego zijejwe zategerezwa gushyira ahabona ibyo bintu ababikora abaribo urumva izo n'indwara dufise mu gihugu kuko kuko ibyo bintu byose birirwa biraba ariko nta na bimwe turamenya na bimwe abanyagihugu baramenya abo bantu abaribo n'ingorane dufise mu gusoza rero nashaka kuvuga yuko kugira ngo ngarutse kandi gatoya yuko twikukiye ngo hataragera ku by'ukuri ntitwikukiye ahubwo itariki ya mbere y'ukwezi kwa kwindwi mirongo itandatu na kabiri cyari ikimenyetso yuko ikimenyetso yuko ababiligi bagiye yuko ubunye hagiye gutwara abarundi mugabo rero ingorane ni uko abo barundi bahasubiriye bagiye batwara co kimwe nabo basubiriye hanyuma rero haba ibyo bibazo byose haba byerekeye izi ndwara zose zari mu gihugu haba ibyo by'ubukene haba ibyo by'ubwicanyi byavuga yuko haba ibindi bibazo byose bihari nibaza yuko akeneye yuko abarundi bicara bakaja hamwe bakaja inama kugira ngo nukuja hamwe si ukundi byoshoboka bikene yuko haba kuri kuri yuko mu Burundi abantu bashobora gusubira ivyumviro haba mu migambwe haba mu mashirahamwe haba mu yindi mice yose kandi bagaja n'inama bagashimwa yuko ubwo butunzi bw'igihugu buja mu minwe y'igihugu bukava mu minwe y'abanyamahanga bituma
ndabona kandi kandi inosamba na namwe
mu kigero kugira ngo abarundi bashyireho ingingo zo kwikukira
egome inosamba na namwe mu kane gatoya cyane rwose ibitero by'iminsi biba bikorwa n'imirwi nk'uko twabyumvise itaramenyekana bigahekura ababyeyi n'u Burundi abasivile atacu bazira mu bivuga ku iki mu kane gato
ibyo bitero bimaze iminsi biba nta sinzi ko nabo ronka izina nabo biha mu bantu babishyira mu yindi zina ryo ko hari ibitero by'abubwiterabwoba niko nabo bivuga nta bitandukaniye n'ibibera na bijya bagira mu bindi bihugu bikomakomeye byamaze gutsimbatara aba muri demokarasi mu butunzi niba bihebye abo n'abihebye bangagenda bakajya amabara bagategura bagategera abandi nibaza ko ata n'icyo bafise boshikiriza bumva boshika kuko ibintu bakora n'igiterabwoba ni nk'ababandi bafata bakamara amasentiri bakajya mu mabarabara bakiturira niko nabagereranya kuko nta sinavuga ko bafite robandikasiyo politike cyangwa ikindi kintu babafite ahubwo gusa barundi ni uko baza hamwe bakabarwanya hanyuma eka nabo bose baba bafikiye haba mu gihugu cyangwa haba mu karere cyangwa abo hanze nabo nyine bakwiye kwisubira ko kuko n'abana b'abarundi bariko barapfa nta muhutu nta mututsi nta mutwa n'abarundi gusa bariko barapfa abo bantu rero nibaza ko uwabatumye cyangwa bakaba baritumye ahubwo boshyira boshyira itoto bakagaruka bakajyamo n'abandi barundi bakubaka Burundi abo bantu ibyo terabwoba mu Burundi bikunda nibasaba ubwo iterabwoba bazogwanya nk'uko iyindi migwi y'iterabwoba ikora nicyo cyonyine ashobora kuvuga kuko n'abantu atatu bafite abarobanuka nibaza ko sonde barbare ni umuvuga mu gifaransa buto sonde barbare
egome dr inosamba no ndabona kane kagiye murakoze cyane rwose ku kanya mwahari radio ijwi ry'amerika dr inosamba no mwakoze cyane
murakoze namwe
turashimiye namwe ambasador Isidore Mayaga ku kanya mwahari radio ijwi ry'amerika
namwe ndabakengurukiye ku kanya mufata mukamenyesha abarundi bari hafi na kure na kure ibibera mu gihugu
ndabashimiye namwe Professor Paul Nkunzimana ku kanya mwatoye kugira ngo muganire na radio ijwi ry'amerika
yego ndabakengurukiye Fredi ndakongiye kandi abantu bashaka kutwumviza mu kiganiro. Murakoze.
Murakoze mwese, turashimiye kandi n'abanywanyi bose ba radio Ijwi ry'Amerika bateze amatwi ikiganiro muri sangati y'umunsi. Mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.